rimasta qui. Nomi Pandissa. Isi usu ya majambazi nanje ndingo. Waranyita ye humereza byose mufata nkimbo. Nikubona wari umwami kazi ndagutabanisha ubatabani. Sinigeze menya yuko no kwicuza none bimbaye ku. Apereza we nazibona nk'izamadeni nkagukatira kandi waraka baby. Ariko kuko nagutabanishije nkikawusha nka wera. Hari wavuze ngo wanadamu wanashukuru kisha enda. Ariko buri kano kanya mbona kurija takigenda. Nakwihagararako na nyahu na nyawe bya grave. Nakwihagararako ndemeye nakubititse ntaliye. Nagukunze ukiri baby ndagufata nk'umushenzi. Hamwe mbabarira sinovyemera narakuwabaje ntaliye. Narautobanze narautobanze yo narakutobangiye umutima. I'm sorry sweetie. Na mama ni tate narade kunye. Akanyo heje niko kabi hendi chuza. Ungira nusubirane ngomba murambabarie. Ariko mfise ubwoba icihishije inyumba na chonzi. Uko narakubabaje sana sana sana. To Brian niwe yangwegeye yamakage. Nagukunze ukiri baby ndagufata nk'umushenzi. Hamwe mbabarira sinovyemera narakuwabaje ntaliye.